Y mira, digo, Hiswi y América. Iradio ijwi y'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ubu ni saha 10:01 zo ku muhingamo mu Burundi no mu Rwanda miliyoni za nshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Ikiganiro muri sanga, hasigaye amezi ashika abiri gusa ngo amatora atunganywe mu Burundi. Abanyapolitiki barenga 10 baramaze gutangaza ko bazohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Mbega ku rubuga byifashe gute mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi, twatumiye umukuru w'ishyirahamwe Onelope, ishyirahamwe gishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Gilbert Beko Njangwa, muri bene za Gilbert Beko Njangwa. Murakomeye.
Yego turakomeye.
Hari abantu numva bavugira hirya gatoyi muraba ukuntu bato urwamo tuko turagira ikiganiro. Mu kiringo rero cy'amezi abiri nk'uko tubivuze mu Burundi hazotunganywa amatora muri iki gihe. Abanyapolitiki batari bake baramaze gutangaza ko bazohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Muri bo harimwo abagenewe imigambwe yabo bahurikiyemo, ikagenwe ni nani hamwe n'abazokwitoza ku gatwe kabo. Mbega umushyana Gilbert Beko Njangwa, ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Leta y'u Burundi yategekanije ibyangombwa kugira ngo amatora azoze indi neza, cyane cyane mu nteguro yayo. Ubunye tukabona yuko n'imigambwe y'ikirahimare wishyira wizana nta ngorane gihari hagati y'imigambwe, hagati y'abigenga, abenegihugu, amahoro n'umutekano bitsimbatane. Ubu bimeze neza mu Burundi, amatora ariko arategurwa neza, ikirangaminsi kiriho kirakurikizwa nk'uko seni yabishikirije. Ubundi murabona aho bageze, ni ukwitoza abajya kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, abajya kwitoza mu kibanza cy'abashingamateka, mu bibanza by'abahantu by'amakomini zose bariko baratanga intonde. Urumva yuko nta ngorane mu Burundi zihari.
Muribaza kwicuka kiriho mu kigihe kizotuma amatora aba mu mwidegemvyo no mwituza?
Ego abantu barafatanye mu nda, turavye n'ingene demokarasi bariko barabitahura. Turabona yuko abantu bemera ko ntibihiganwa, bariko baremera ihiganwa abantu, kandi urabona ko umwe wese yiyemera mvuga tugewe nzongera nzotsinda. Ukabona ko ajya kwiyandikisha mbere yishimye anezerewe cyane, ubona yuko ata bwoba. Kandi turabona yuko mbere ubunye n'abigisha mu migambwe makoraniro nta n'umwe ariko araturatuza cyangwa baburagize. Nikubera ko uba mu mutekano ntange
mwishira mwijanyo onelop indyane ka no gutotezwa kwa banywanyi mugambuye utavuga mwe na leta nka CNL mu bivuga kwiye
benshi barakunda kwikiranya ibintu turazi twebwe nka gihe ubwa mbere mu gace kazi na muntu cyose ndabikurikirana kandi n'ababa bari mu rusho utandukanye habantu matizo hose ndinjirayo no kuvuga yuko usanga ari abantu bakora ibyaha ku gace kabo hanyuma bagace bashaka kwifadikiza umugambi baba barimo nta tegeko na rimwe ririko rirava muri leta cyangwa ririko rirava kuba kubafite ibibanza muri leta bo babi bashaka kwikika ku bushobozi bo baba bafite mu ntwaro kugira ngo batoteze umuntu bamuhoye ibyiyumviro byiwe cyangwa bamuhoye umugambi barimo ibyo niyumvira yuko n'ingwano za politiki barimo abashobora kuvuga bati uyu bamuhoye yuko ari umutenere cyangwa bamuhoye ko ari umukorona ibyo byose niyumvira yuko uko tubibona n'uko abantu bahanirwa ibyaha byabo bakoze batari kubahanirwa yuko bari mu mugambi kanaka
hari mu Burundi hari imigambwe irenga 40 ariko gushika ubu abategetsi bamaze kwiyandikisha boba baba banka 10 cyangwa batarashika 10 abamaze gushikiriza inzandiko zisabwa kugira ngo babe abakandida murasha kwa muzi icatumye abandi barongo ibigambwe cyangwa indi migambwe itagira uruhara mato
akagira gutyo abo bandi batagira gutyo
batagira uruhara batiyandikisha kugira nabo waze bahagiranwe hari imigambwe myinshi cyane gusa ariko gushika ubu itariki ya nyuma yo kwiyandikisha n'uyu munsi ariko abashaka kuzogira uruhara eka guhiganira kibanza cy'umukuru w'igihugu cyane cyane ntibashika ntibarenga 10
ahubwo tuzi tubona yuko nk'abahinga turabona yuko n'abari benshi kuko turanze ku kibuga burya turabona imigambwe ishobora kugira ikitse twokwitoza abatagiye kwitoza si ukuvuga yuko hari icyo batinya ahubwo muri politiki hariho ibintu bitari bike bisabwa kugira ngo wemere kwitoza hariho n'uburyo bw'amafaranga hariho n'uburyo bw'ingene umugambi uba witunganije ku kibuga mu gihugu cyose utwara umugambi akabona yuko adashobora kwitoza nawe iyo bari uwigenga kugira ngo yemere kujya mu ihiganwa nuko ababona yuko ashobora kuhakura ikintu aho rero nta ngorane zihari kwitoza ubushaka cyane cyane yuko igenzura shingiro ry'u Burundi iremeza yuko umurundi wese afite uburenganzira bwo kwitoza no gutora ibyo rero niyumvira yuko atanumwe yaba yabiretse kubera yuko hariho ikibimubuza kindi atari kubona ko umugambi wiwe cyangwa we nyine adashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hariho rero abatagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyo biragiye bagiye kwitoza nko ku mu bashingamateka cyangwa bakitoza mu bantu b'amakomine nuko bizogenda ndibaza kuko bose ntibashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
mwatubwiye ko icuka ari cyiza reka kwa matora zo bamwituze ariko hariho abanyapolitike cyane cyane abari hanze bandikiye abategetsi bo mu karere bagabisha ko mu Burundi ayo matora ashobora kutazogenda neza kandi ariko ategurwa mu gihe ivyereke agateka kaze na muntu n'umutekano bitifashe neza abo banyapolitike mubabwira iki cyangwa ivyo bavuze mu bivuga kwiki
mu gace ka kaze na muntu hoho urabona dusanzwe turi abakomiseri baho turabona yuko ku kibuga amahoro arahari agateka kaze na muntu karubahirijwe none umunsi ari uno munsi nari bubanza twavuye hariho abatunguwe batari bake kubera yuko tuba turi ko turakurikirana ibyo bibazo abantu bari hanze nabo boba bafise ibindi boba basaba by'ukuri bobisaba neza ariko kuvuga ngo ku kibuga ahantu utaba uriko nguravuga ngo umutekano ngo apfuye umutekano meze nabi. Ibyo niyumvira yuko ari abanyapolitiki bari hanze baba bafise ukundi kuntu babona ibintu nuko boba bashaka gutaha, mugabo ko abari hanze bose bakeneye gutaha ariko barataha. Hariho n'abamaze gutaha b'abanyapolitiki kandi bobo nta n'umwe aramererwa nabi ngo aratashe. Twe turabakurikirana nabo nyine, turabona yuko atangorane bafise na leta. Abatashe bose barishira bakizana kandi bashike mu bintu byabo, kandi ibintu byabo nabikenya bigeze basanga babatwaye. Ahubwo abo bavuga gutyo b'abanyapolitiki baba bari hanze, ngira ngo nibo bari bamwe nibo baba ariko umutahe. Hanyuma rero urumva ibya politiki n'ibya politiki nyinshi baba bashyitse ibyo bariko barapfa, cyane cyane imbere turazi ku kibuga bidatomowe.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Nk'Ijwi ry'Amerika. Ni ikiganiro muri Isanga twatumiye umushyirantare Gilbert Beko Njangwa arongoye ishyirahamwe Onelope. Turi kumwe n'umunywanyi Harerimana. Mwiriwe neza Harerimana. Muri hehe?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Murafite ikibazo? Mufite icyumviro?
Mwashoboye no kunyumvisha amajwi y'uwo mutumire kandi mbanje no kumuha mwiriwe.
Arakumva duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro?
Nagomba ndamubaze aravuga ko ku byerekeye amatora nibyo turabona ino yuko imyiteguro ikomeye cyane rwose, ariko n'imigambwe ibonekana ku rubuga nka senere mu mitumba hose. Ariko nanjye ngomba ndamubaze akabazo, agiye kuvuga yuko ata bantu b'imigambi bahohoterwa bunyine akarorero gatonya mu kuriradi y'isanganiro twumvise bavuga muri iyi nzu nyene umushingamateka yari muri provese ya Ruyigi igihe yategerwa agakubitwa radi umushingamateka ukagenda agenda n'abapolisi. Icyo yumvikana ko kuri politike ku rubuga ariko bimeze neza mu Burundi bwerate ko bitangazwa n'amaradiyo. Icya kabiri nacyo no abashingamateka bo muri senere bakongera bakavuga ko muri birare yuko habamo gufata abapfungo kuva aho ya migwi yitwaje ibigwanisho bavuga yuko yari yaje muri birare bagaca baza kurondera abasenere aho bari babatwara kubafunga. None ibyo bivuga ngo nabiyitira ubutegetsi ngo baringa ngo cyane abagizi ba nabi kandi bibakumugaragara, ahubwo gusa icyiza dushima ni uko tubona uyita amatora y'umwaka yitabwe n'abantu batandukanye kandi benshi. Umuntu gusara gishima
yego,
kandi turabona yuko amatora azoba akazoba nk'ayandi yaheze yose, birabonekana ko azoba kwitabwa n'abantu bazagutora uwo bashaka. Nagomba ndamubarize gatoya.
Ego mereka. Ego.
Ewe. Tugiye muri ibi bintu singuze yaba abantu bapfundwe b'abanywanyi ba senere twavuga yuko mu busho ajyaje iba yarabikurikiranye arabona yuko batahawe ibya politike yuko araka yuko baba bari mu yandi makosa mu busuma mu biti bitandukanye.
Reka tumuhe ijambo agwinyishu. Urashobora kuba uragumye kuri telefone kugira wumve inyishu aguha. Reka tumuhe ijambo Gilbert Bekonjangwa. Duhishije kuko muri no mu murwi w'igihugu ujejwe agataka kazi na muntu inyishu ku bibazo bibajijwe na Harerimana.
Mu by'ukuri ubu muri aka kanya sindi ku mvuga iby'umugwi w'agateka kazi na muntu sendi hashindimo. Ubu muri aka kanya turiko ubwa mbere sindi umuvugizi w'uwo mugwi, kandi ibyo birabujijwe yuko dushobora kuvuga uko umugwi ubona ibintu ku kibuga. Ubu ndiko ndabashikiriza ingene amatora atunganyije, ingene tubibona yuko bariko barategura amatora neza, abariko baratanga intonde zabo zo kwitoza, ingene ziriko ziratangwa atangorane ziri hagati y'imigambwe hagati y'abigenga na n'abageze ntwaro abageze umutekano
ariko ariko n'umushyira hamwe on Europe murakurikirana iza matora imbere
ariko rero tugomba kubabwira yuko aravuze ibintu by'abasenyeri yuko ngo muri Bujumbura hari hanyi ibyo n'ibibazo ubutungane bukurikirana ibyo n'ibibazo y'abantu bariko baragwana none nk'abantu baba bafite ibigwanisho bakaba bariko batera ahantu abageze umutekano boreka kubagwanya gute kubirukana no kubakuramwo muri ibyo bintu baba barimo ibyo onye n'ibintu by'ibifadikizo kandi gituma tudashobora no kubyemera nka twebwe muri Europe Burundi nuko ubu utwara umugambwe SNL nta narimwe aravuga yuko ariwe aserukira iyo migwi iyo biri kiratera cyangwa iri kiragwana ibyo bintu rero niyumvira yuko umugambwe wose uri imigambwe imwe ngaha mu Burundi nuko mbona bariko bazana ibintu twari twararenganye mu myaka yahera niho wasanga umugambwe uri muri utavuga rumwe na leta uca ufata umugambi ukuvuga ibintu byose bibi leta iri kirakora umugambi by'ukuri ubu unye twari tugeze ahantu umugambwe wose bategereza kwigenza neza kugira ngo bajye mu matora batekanye kandi abenegihugu batore atamusugumana uhari nicyo gituma rero niyumvira yuko abo o ibyo ariko aravuga umuntu afatwa ku giti ciwe ntafatwa ku giti cy'uko ari umusenyeri cyangwa ari uwundi wo mu wundi mugambwe nibyo nuko bimeze n'umusenyeri n'umugambwe mu yindi migambwe nicyo gituma uzokwitoza nk'iyindi migambwe yose naho niba hari umugambwe w'uko bagira umugwi wo kurwana naho nyene bubivugira hejuru bikemegwa bikemegwa na gatonya abantu bikamenyekana mugabo nuko hari umugwi urwana mu Burundi kandi userukirwa na SNL ibyo nicyo tudashaka twebwe nk'abantu bashyigikiye amahoro n'umutekano mu gihugu bashyigikiye amatora meza bashyigikiye yuko abantu babana mu mwumvikano bagatora mu mahoro n'umutekano kandi umwenegihugu agatora uwo yishakiye
reka duhe n'ijambo kandi Emmanuel muraho Emmanuel Emmanuel muratwumva
ndimo ndabumva ni Emmanuel mu Rwanda hano
muri mu Rwanda amajahe
mu majyaruguru
yego akandi kazi na ninde
niraguha
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
nagira ngo mabwire rwose amakuru mutugezaho ibiganiro byanyu ndabishimira ndabakunda cyane
natwe turabakunda abanywanyi bacu
ubu mba mbakurikiye cyane rwose nafunguye akaradiyo kanjye ndi kubumviraho ariko ni ukubona mwarimu nziza ku murongo
ni byiza cyane
gusa ndabakunda rwose ariko ikijyanye n'ibi biganiro mwarimu uriho byaho mu Burundi nibareba ukuntu bashyira hamwe ibintu ku buryo mbese natwe nko mu karere kiriyaga bigari tuba tugira ngo batekane ntabwo tuba dushaka imvuru za hato na hato nibashyire hamwe amatora azabe neza nta mvururu zihabaye kuko natwe ubona bitubangamiye ndumva ari icyo navuga rwo gucunguza uburyo mwete murakoze cyane
rwose Emmanuel kuri iyo ntererano mutanze mushya ntahe Gilbert Beko njyango aragira icyo yivuze ko mu kanya gato ariko imbere yaho reka duhe n'ijambo bizumuremyi miriwe neza muri hehe
nitwa ni turi i Kigali mu Rwanda
yego
ni koko nitwa Bizumuremyi Eric
yego
hari icyo nashaka kubaza umutumire
yego
ese iyo ko tubona uko byagenze mu mwaka mu matora yabanje 2015 uko byagenze ko twayibonye najya mbaza umutumire ni iki mubona cyatandukanywa niyo amatora yabanje atandukane n'aya yagiye kuba wewe nk'umuntu ari kuri tere ni iki yatuha cyatwereka ko amatora azaba mu mucyo no mu bwisanzwe kurusha yabanje, kuko twumva n'ubundi hagenda hibonekeza ipfuza hato na hato.
Murakoze bizu muremye kata mu jambo atangura shikije agicavuze kucimbira cyashikirijwe na Emanuela avuga ko mu Burundi habaye umutekano ikana ibihugu byo mu karere bimezerwa, naho nyene abanyagihugu basanzwe abanyagihugu akunda na abanyagihugu ivyo bihugu duga ku ijambo mushya ntahe njangwa
yego mutwanje gushimira cyane uwo mushinga ntahe Emanuel ku byumviro ashikirije byiza cyo gutera intege Burundi n'Abarundi yuko bogira amatora meza atekanye bafatanye mu nda, nuko kandi amahoro n'umutekano bitsimbatiye mu Burundi bigeza bigatera iteka bigakomeza iterambere. Amahoro n'umutekano mu bihugu byo mu karere ivyo nivyo, n'ubundi n'inzu y'umubanyi w'ikirasha haca habigoranye mu babanyi bose. Nico gituma dushimye cane ico kiyumviye mugabo nomuremesha cane ndamubwira yuko imigambwe amashengero abigenga amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki ubu nka yose twafashe intumbero imwe yo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gukorana mu mwumvikano. Imigambwe ibonana kenshi baganira bumvikana ingene buteka butunganya amatora haba intwaro mu ntwaro abaserukira intwaro abaserukira umutekano mu gihugu abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki imigwi yose ija hamwe irondera umwanya wose ingene hobaho amatora atekanye. Umugwi Seni ubwo umugirisha amanama abantu bose begwa n'amatora nico gituma biboneka neza ko amatora azogenda neza. Nishi wa kabiri nawe avuga ati mbega igitandukanije amatora yo mu 2015 n'amatora y'ibihumbi 2020 akimi giki ni ibintu byibonekeza cyane. Mu 2015 hari abantu badashaka amatora kwaba mugabo ubu Abarundi nka bose imigambwe yose irashaka kujya mu matora, nicyo gituma batanze n'amafaranga kugira ngo bitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Imiliyoni 30 nta muntu yozitangira ubusa adashaka kwitoza. Ni ukuvuga yuko demokarasi yamaze gutsimbatara mu mutima w'Abarundi, mbere urabye no muri aka karere ko muri Afurika muzobwige neza musanga Abarundi demokarasi bayemera cyane, kuko na kare ingorane z'amaziba inyuma y'amatora ariko amatora yagenze neza cyane. Nico gituma tuyumvira yuko ubu turabona yuko amatora azogenda neza kandi Abarundi bazoyitaba ari benshi nkuko abishikirije kandi bazotora atamusugumano, kuko barabishaka baramaze kumenyera yuko batwarwa n'inzego bitoreye. Nico gituma mubona ubu hari imyaka 15 mu 2015 rero harabaye ingorane nyinshi, urabona haraba n'amakudeta, hari abantu baba mu migambi n'abandi bo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki batashaka amatora kwaba. Nico gituma rero ubu tubibaza ko bose babishaka kandi n'abayacungera ubu ni benshi, seni yaramaze kwerekana n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abajya gucungera amatora. Ubu unyetse badakona ukuri atawugira ubwoba n'umugambwe wose baje gucungerera nika ntawe uzobiba tuzoba ariho turi abo mu mashyirahamwe
adahanigiaabandi
bose bacungera amatora.
Kuri icyo kibazo c'abacungera amatora hari abantu bafite amakenga ko hariho ata mashyirahamwe canke imirwi ivuye hanze izoba ikwiracungera ayo matora, ayo makenga yoyo yavuga ko iki mukanya gatoya cyane rwose.
Ibyo barabisaba iyo babishaka nk'ubu nka yase muri aka karere ibihugu bigize uyu muryango wo mu seruko yase East African Community baramaze kuvuga ko bazoza gucungira amatora mu Burundi. hanyuma hariho abarundi abandi nabo ababishaka bazobisaba bazovuga ko babirangiye babisabye none utabisabye ko babisaba leta kandi itegekanijwe n'amategeko n'imigenderanire iri hagati y'ibihugu n'igihugu cy'Uburundi n'ibindi bihugu bovuga babisaba ni uko babisaba kandi ntibashyire imbere y'uko batazobemerera kandi ikindi nacyo ni uko twiyumvira yuko ubu uko bimeze ni uko igihugu cy'Uburundi n'amafaranga y'amatora n'abarundi bayitangiye bonyine bya bindi byo kuduhera ibyo dusaba abanyamahanga aribo baduterera ibyo nta bikirimo nibafashe ibindi mugabo nabyo nyine ku bugombe bwabo.
Reka duhe n'ijambo kandi Alphonse Muraho. Alphonse Alphonse Matumba. Alphonse muri ku murongo wa telefone.
Allo allo.
Egira telefone ego. Alphonse muri hehe?
Allo.
Allo turakumva Alphonse muri hehe?
Eko, seni twa Alfred ndi i Burundi.
Alfred, okay, muri mu akandikiza ninda kazi na kawe kandi ninde?
Ni Alfred ndizeye.
Ndizeye. Duga ku ijambo ikibazo cy'umubiri.
Eko, je ngirageje kumvira icyo kiganiro nk'uko mutumira ikabivuga musanzwe tenga ya iwacu mu Burundi cyo kwitegura amatora kandi kuduza saa udasanzwe. Ibo ngintererano muri rusange amatora kuva mu 2005 gushika mu 2015 alabo ngine yagenze gushika mino saa tuko twitegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Uyu munsi abarundi baramaze kubona byinshi mu bijyanye n'amatora ariko hari abantu bamwe bamwe baguma babona ko mengo mu Burundi turacyari mwa za ntwaro za kera. Uyu munsi twebwe abenegihugu turamaze gutanga igihugu cyacu uko kimeze amatora n'ay'iwacu turi indongozi tubona byo bishobora kandi indongozi zibikwiye kandi n'icyiyongere n'umugwiseni udejeje amatora wama wabyitegure kugira amanama ya buri munsi kugira ngo n'abanyepolitike bamwe bamwe ndetse n'abari hanze bumve yuko amatora nayo abarundi bose yaba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze. Ibyo rero tugasaba dushimize abantu bumva ko bari hanze mu bindi bihugu baguma bavuga yuko mu Burundi amatora azogenda nabi ibyo ntibareke kubyiyumvira ahubwo nibaze bazi mu Burundi hanyuma dusigire amatora muri rusange twitore indongozi zibikwiye ari nabo nyine bazobona imigambi twe gushikwako mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego murakoze cyane ariyo ntirano nasaba kuvuga.
Murakoze ndizeye Alfred kuri iyo ntirano. Reka duhe n'ijambo Christophe. Christophe Muraho.
Muriwe
muriwe neza muri hehe?
Ndibitumbura mu kagara ka Bujumbura.
Kandi kazi kawe neza Christophe?
Nifatisa ne Christophe.
Yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imbi.
Yewe bo nuko mwari mwari kusiga mu kiganiro ngerageje nashaka kugira icyo kikirije ku bijyanye n'ukuntu mbona amatora ariko aritegurirwa y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Nsanzwe njye ndiko ndaraba mpereye muri 2015 narakurikiranye uko n'amatora yagenze ava yuko aba ibihugu byagiye biraba narabikurikiranye ibyo nashaka itanga intererano mvuga nti ubundi ko ndaraba uko amatora ariko arategurwa ubu yuko abarundi bameze baratuje vrema ntabwo batufise yuko amatora azogenda neza muri kino gihugu cyacu.
Murakoze Christophe. Reka
nongera ko nsaba
yego
musanzwe hano mu gisagara cya Bujumbura kugira twumve radiyo yanyu ko radiyo y'iwacu niy'abanyagihugu ijya Amerika biratugora cyane kuko hanari muri zeru kwembereza ku murongo ku iradiyo ngo ko ayitoye nta n'umunsi umwe none rero sinzi ko iyo ngorane muba muyisi mwaraba amafata asubirizije ku murongo aga turayitega amatwi kuko natwe dusa twifunda kubera ko turamenyera itari bice
yigome isongorane n'ingorane zo baziba ko ututatangariza makuru kuri FM haracari kibazo hagati abategetsi mu Burundi eka n'ijwi rya Amerika abategetsi babijejwe rero bariko araraba ukuntu kimwe ico kibazo uyo murongo wa mugufi na mirongo migufi tuvugira ko birashobora kuba aricyo gituma mutwumva nabi ariko no kubandanya mukagerageza mugatumbiriza neza gushikaho mutwumva kuko ibiganiro tubashikiriza n'ibiganiro bihambaye cyane rwose muto za mura n'ibiganiro mwokwaba mukurikirana umwanya wose
Akan itu matoran kuri bahasa rumusan kita kita kuri hari ini yang hundir hari ini nak hanya jumpa seorang tanggal waktu itu kalau jumpa itu baru jumpa seorang waktu orang seorang tanggal waktu itu aku hundir zaman kalau jumpa tanggal lah baru kita koneksi orang waktu itu baru tanggal yang itu matoran senarai
Icyo kibazo abategetsi bariko baracyihweza nibaza ko kizoteba kikava mu nzira reka mushya ntahe njangwa mugira icyo muvuze kuri aba bashinga ntahe basa n'abavuga ko bize ukuntu amatora mu Burundi azogera neza ibyiyumviro byabo mwavyakiriye gute
bariko bavuga ibintu bihari kuko mu Burundi nta n'ingorane tubonaho uno munsi amatora arategurwa neza ni amategeko yose yo gutegura amatora kuva ku ibwirizwa nshingiro ku itegeko rigenga amatora umwumvikano uri hagati y'imigambi ibyo bita sede route ku mafaranga azotegura amatora ku arahari nta kugerana asinze turayashise hanyuma hariho amashyirahamwe ariteguye gucungira amatora kandi bariko barigisha abenegihugu kwakira amatora neza ko ari ibikorwa by'igihugu biba bagatora bagiye gutora ko habaho intwari ibereye n'iterambere ry'igihugu iyo byose abenegihugu bariko barabyakira amatora basigaye bayabona yuko ariyo nzira bashobora gucamo iterambere batwarwa nabo bitoreye ibyo ibintu bihari kandi abenegihugu b'Abarundi ubu ntawoja kubabwira ibitandukanye ikindi nacyo nobabwira nyakubahwa nkundikinge ni uko ubu uyu muntu wese ukwiyumvira guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi afatwa n'abenegihugu bonyine bagaca babashikiriza abajeje umutekano urumva iyo ntambwe tugeze ko mu Burundi ko ari intambwe ishimishije ibyo si nka bya bindi byo mu myaka yaheze wasanga hari habari mu migi y'amoko atandukanye ugasanga bavuga ngo ngewe ngoko ndi mu bwoko kanaka reka ngo nje nkingira ikibaba uwo dusangiye ubwoko ubu ubwira ubwoko bw'igiki ufatwa n'abenegihugu mu gihe uri kura urahungabanya umutekano ibyo ni ibintu byiza cyane nicyo gituma n'abanyapolitike bamwe bamwe bari bifuza konona usanga babitinya kuko yononye ntasubira kujya mu benegihugu ngo bamwakire nicyo gituma rero nicyo gituma genore menshi kandi nshima abo bashinganari bagiye gushyirirwa ibyiyumviro n'abandi bose bari kubatwumviriza yuko Burundi butunganye nyabagendwa nta muntu n'umwe amererwa n'abahaje turifuza yuko ahubwo tubandanya dushyigikiwe n'ibihugu byose byo ku isi hanyuma bigatsimbataza bakadufasha gutsimbataza amahoro n'umutekano natwe byo mu Burundi urabona yuko Burundi butsimbataje amahoro n'umutekano mu bindi bihugu rero tujya gufasha abandi tuca tumererwa nabi
reka tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Butoyi muri aho Butoyi muri hehe muri hehe egera kure y'ugwamo hanyuma sega cha Bujumbura ego egera hari kure y'ugwamo hanyuma ubaze ikibazo cyane utange intererano
inyizererano imeze nk'ikibazo kisize kagira shima icyo cyo kuvuga rero ni iki umugabo yikuye muri za matora iyo demeveni uwo yaserukira kuri kuba yapfuyemo ni byiza cyangwa ntadufubatse abantu inyuma y'amatora amaze guhera ngo nitwe kandi asatse bayizi ibyo rero n'urusi abona yuko atazuba yanze icyo gihe tuvamo hakiri karavu ati njyewe namba navamo ntazahenyere ngo ujye munsi w'amatora ubaye acyangwa ati njyewe navuyemo bahenyise ego nicyo kiba cyiza akaba nicyo bakita kabisa mu gihugu cy'u Burundi
butoyi uba wamenye icyatumye umugambwe Frodebu nyakuri yagiye yandadaye uwinjohora muri ayo matora
icyotuma bava mu hera ufuna kigeni ati nini ajya kuvuga ati nawe ariwe yuje mboronka agacaba na ziriya miliyoni akabona ati ziriya amafaranga cumi n'atanu kandi nzi yuko ntazava ishika ntazava nshika kubutegetsi
murakoze butoyi ku kimbere cyanyu reka duhe n'ijambo kandi Stanislas muraho Stanislas
ndimo ndabumva neza Frederic
kandi kazina kawe ninde
ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru Kigali mu Rwanda ariko imvura irimo kugwa ariko ndi kubumva nta kibazo
yego duga ku ijambo rero ikibazo cyangwa icyumviro
icyo nagira ngo mbaze umutumire ese nk'abarundi batari mu gihugu cyabo cy'u Burundi bemerewe kuzatorera aho bari cyangwa se ntabwo itegeko nshinga ryabo ribemera kuzatorera aho bari bazatorera mu gihugu cyabo murakoze cyane icyo nabazaga ijwi rya Amerika turabakunda
murakoze natwe turabakunda abanywanyi bacu bose aho bari hose turabakunda cyane rwose murakoze cyane rwose Stanislas reka duhe ijambo njangwa gica avuze ku cimbo bwa mbere na mbere cha butoya avuga ati hariho umugambwe Frodebu nyakuri yandadaye wavuye muri aya matora akaba bavuga ko ari byiza ko imigambwe ivamo hakiri kare kugira ngo ntize itangaze mu nyuma kw'amatora yibwe kandi atabanywanye yarifise n'icyo kibazo cha Stanislas we abaza ko abari abarundi bari hanze igihugu bazoshobora gutora aduga ku ijambo
kuri icyo kibazo cya mbere nka twebwe tuzi ibintu byo gukurikirana ingene amatora agenda abantu bitoza abo mu migambi cyangwa abigenga hariho abitoza bazi yuko bati twebwe tugiye kubiganwa ku rwego ku nzego zose tugagiye mu ihiganwa hakaba n'abandi bagira bati tujya mu ihiganwa ku nzego nkenya dushoboye abandi nabo bati tujya mu ihiganwa kugira ngo dukomeze umugambi wacu mugabo ntiharagera ko umugambi wacu uronka ibibanza bikwiye muri leta mu nama nshingamateka n'umugamateka mu bahanuzi b'amakomine bakabona ko umugambi utaratsimbatara mugabo bakagira bati reka tuwutsimbataze mu gukora hariho n'abandi bagira bati reka tujye twitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu umugambi wacu bw'umuriho kuko baba bafite n'uburyo bwo gutanga n'ubwo gukoresha mugabo babona yuko batabyotsinda mugabo agira bati umugambi wacu bw'umuvugwa rero nk'uriya mugambi wa Frodebu nyakuri bajya bavuze yuko batazokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu ku modoka bazokwitoza mu bashingamateka no mu bahanuzi b'amakomini ibyo nta cyaha nta kibi kirimo kandi si ukuvuga yuko bataba bafite abanywanga mugabagira bati twegure urugero ntiturarushikako ukwitoza kuba umukuru w'igihugu bashobora no kuba bafite n'amafaranga mugabo akabona bati oya ubu ntituratsimbataza umugambi hirya no hino ntitujya guhiganwa n'abantu n'iyindi migambi tubona yuko ishyize ingufu kuturusha ishyize n'uburyo kuturusha nibaza rero yuko atari wonyine hariho n'iyindi yatanze uzosanga ivuga iti jewe ndagiye hamwe n'uyu cyangwa uwundi kandi bari batanze ntajya amafaranga yo kwitoza bagaca bakorana n'iyindi migambi ibyo bita kubarisha
igabe sozera ku kabazo ka Stanislas abaza niba abarundi bari hanze bazohabwa uburenganzira bwo gutora
mu mategeko agenga amatora abarundi bose baba abari mu gihugu hagati cyangwa abari hanze bararikuriwe gutora kandi barikore no kwitoza mugabo abari hanze kwitoza batari mu gihugu ariko barikore gutora hariho ingene umugusemi witunganya ku buryo bagenda gutorera mu manda sande ya ibihugu baba barimo aho nta ngorane yagiye no kwiyandikisha baba bariyandikishije
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Steve muraho Steve
muraho n'abandi bya Amerika
yego turaho muri hehe
ndamukeze mu mutumiro
arakumva muri hehe
turi hano ikigari mu Rwanda kibagabaga
yego uza kwijambo ikibazo cy'imbiro
yego mfite ikibazo n'igitekerezo cyanjye kabisa nshaka mu mutumire
yego
Rona asiga amezi makeya cyane ari amatora ateganijwe no mu Burundi wacu ariko uri kuraba hari ibyo wumva bitagenda rega mu za Brussels ni nk'abavuga ngo ugereranye nka rya jambo agatorwa yashishiriza amaze gutanga kandida yo kwitoza yaravuze ati amatora dufite uburenganzira bwo kuremeza ko yibwe cyane amatora atiki nk'uwo mutumire mwadutumiriye ndumva hari ibyo ashinzwe mu bijyanye no gucungera amatora bo babwirwa n'iki nk'aho ngaho babishinzwe yuko amatora yibwe babibwirwa n'iki ubu ni umuco dukeneye kumenya kuko twumva abanyepolitike bamwe na bamwe bavuga ngo amatora yibwe natwe abanyagihugu batoya ntitubwirwa ngo yibwe cyangwa ngo byagenze gute nicyo kimbiro nashaka kubaza uwo mutumire wacu
murakoze cyane rwose Steve reka duhe ijambo kandi Didier inishu ni mukanya Didier muraho namwe
Please enter the phone number you wish to dial. Be sure to dial a 1 and the area code.
Urumva ko telefone ya Didier itameze neza ariko reka mushyira nta injangwa agira icyo yishura ku kibazo cya Steve.
Uyo muntu abagize ico kibazo ati mbega bamenya gute yuko amatora atibye ati ko bavuga yuko amatora yokwiye mu gucungera amatora hariho n'ubuhinga amatora niba yacungera uko ariko kose icyo none nshira nuko haba hariho uburyo haba hariko ibibazo byishugwa byo bita amagrille d'observation des élections wakagira ugenda uraba ibintu byose mbega amatora yabaye mu mwidegenje mbega ku mirongo hari abantu baje bambaye imyambaro y'imigambi mbega hari uwaje gutora afite karangamuntu adafite karangamuntu yoba yatoye hari abaje bashyitse amakarita yo gutora biyandikishije banki yo gutora mbega hari abari mu nzira babuze abantu kujya gutora baje gutora bakabasubiza inyuma mbega hariho abantu batashobora gushika ku mabiro y'amatora mbega abakenyezi baronse aho bicara abafisinda baronse aho bicara mbega abagendana ubumuga mbega bashoboye gushika gutora ibyo byose umutekano wari wose abenegihugu batora atangorane ziriho ibyo bibazo byose rero ugenda ubirababiraba hanyuma bakegeranya ibyo bita amagiriye bakegeranya bagaca barakoresha ibyo bita amaforumine statistike n'ibintu profesiyoneli ugaca rero werekana ku kibazo icyo ari cyo cyose mbega mu gihugu cyose byagenze gute amatora yashoboye kugenda neza ku rugero rungana gute kuki kubingana bingana nk'iki mbega aya utunenge twabayemo twagiye ku mapfusa ntagangana gute aho rero ibyo ni iyo bigize nta muntu n'umwe atakoresheje ubwo buhinga ashobora kuza kuvuga ngo baranyibye amajwi ni ukuvuga yuko rero haba harimo n'abatoye nabi ya bitama biretenire nabyo nyine mukabiraha ukaraba biyandikishije ku ntonde zo gutora ko aribo batoye ko atabandi biyongeye ko ibintu nk'ibyo byose ni ibintu birahabwa kandi birimo ubuhinga rero ni ukumubwira yuko dufite ubuhinga bukwiye kuburyo uzoza kuvuga ngo bamwibye ateza kubyerekana akoresheje ubuhinga byemewe mu gihugu byemewe no mu makungu kandi amategeko yemera atari bijya by'iremerantanya usanga umuntu aza kuvuga ngo banyibye nawe atanazi n'amajwi yaronse ayo ariyo atigeze abikurikirana neza akoresha agakaye n'urupapuro ikaramu akandika atakoresheje amaforumire sitati agamba ma hariho nuko nta mu kirundi grille d'observation des élections ntabwo bakoresha nicyo gituma ategereje kuzayikoresha kugira ngo uvuga ngo yibwe ategerezwa kubyerekana ko bamwibye akavuga n'amajwi bamwibye naho bamwibiye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Freddy. Muri aho Freddy?
Allo,
muratwumva?
Ego ndabumva.
Muri hehe ga Freddy?
Ngozi.
Kandi kazina ninde?
Ibaheringero.
Ibaheringero, duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Ego nariko ndumviriza ikiganiro bitewe n'ukuntu natanguye ndacyumva.
Ego.
Hari ukuntu wumva ngo amatora ngo yibwe ariko abantu benshi ntibaramenya amatora ukuntu yibwa kuko ngo dufate dutora nk'ibwirizwa shingiro rihari ubu hari ukuntu badusanga ku mirongo ugasanga barakubwira ngo bashangutse kwemeza ngo ahantu aha n'aha ugasanga umuntu ariko araguhayira ngo jewe ngo nemeza ngo ahantu aha ubasha bakakubwira ngo nawe ngo uze kwihenda mbega ibyo baba barabikosoye kugira barebe yuko abo bantu batonda ku mirongo bababwira ngo uze kwihenda ngo utore ngo atariho ibyo baba barabikemuye neza ko hari ukuntu bakubwira ngo uze kwihenda bikaba ariko kugutera ubwoba kugira wewe uze gutora ahantu wewe utari usanzwe wiyumvamo ugasanga umuntu yari atonze nyuma yawe bitewe n'amajambo azarakubwira ari mu gushyikirwa kugira atore ugaca usanga ashiye ava ku murongo agaca agenda gutonda inyuma y'abandi kugira akomeze abibe ayo majambo mu bantu kugira bagende barakorera ko ntibumva ko kuba ari nko gutera ubwoba abantu kugira ngo batore icyo batari basanzwe bari gutora mbe ibyo byo ntibyo babiri mu nzira yo kuba wo kwiba y'amatora tuba tuvuga ngo ni meza kuko ndibaza ko nk'umuntu aba yarigishijwe ukuntu bashobora gutora ndibaza yuko udashobora kugenda ku murongo uvuge ngo uze kwihenda ko ugiye kumwigisha kuruta uriya muntu yamwigishije ikarita ukuntu ikoreshwa ikubireho ku ibyo bashobora kuba barabicemuye
icyo ni ikibazo gihamaye cyane rwose ikibazo cya Freddy
nayo nko kuvuga ngo umuntu ngo azakwemera ngo ibivuyemo byose ari bibi wose ubyemeza gute wamaze kubona ko ari bibi mbega abo bavuga yuko baba bacongereye ayo matora mbe tubuze ngo hagize uvuga ngo yibwe kugira bace bahakana yuko ayo matora asizwe ko tuba tuzi neza hari ibwirizwa shingiro ritegerezwa kureba amatora ko yibwe n'uko atiyibwe kugira ngo babanze kuyemeza burundu umva nk'ishyirahamwe runaka ryoca rivuga ngo uyu muntu ngo yagumutse kandi ritabanjije ngo rirebe ibiharuro ivuye nk'ayo matora nibaza ko ata muntu n'umwe arigera ugenda kuvuga ngo yibwe atabonye
ibiharuro reka tumuhe ijambo
kuko umuntu aba asanzwe azi n'abanywanyi biwe ukuntu bangana
reka tumuhe ijambo
rero iyo byibwe biragaragara yuko wa muntu banywanyi abafise baba batatoye bose cyangwa bakaba batoye akabona ya majwi y'abanywanyi biwe
yego me Freddy ikibazo baje n'ikibazo gihambaye cyane rwose reka tumuha akanya Freddy ndabona akanya kihuta n'ikibazo gihambaye cyane rwose mushika nta injangwa abantu batera ubwoba abandi ku mirongo icyo kibazo n'ikibazo gihambaye cyane rwose ibyo ni ibintu nko mwishyira mu ryanyu mu kurikirana amatora mu hava mukihweza mukaraba ko ibyo bintu bitaba
ibyo biri mu bindi amashyirahamwe abagejejwe mu kuraba ko amatora ariko araba mu mutekano ariko araba atatera ngoba riyoyemo mugabo ibyo babitegura imbere y'amatora mu kwigisha neza abenegihugu nibyo bigisha hajya bavuga ngo education civique citoyenne ni kuvuga kujya kwigisha bene igihugu ingene amatora agenda ibyo by'iterabwoba byose bakabivuga bakerekana ibyo byose atarije nicyo gituma bigisha abenegihugu barigisha imbere y'uko amatora aba hanyuma kenshi bari ku mirongo ku munsi w'amatora ushima ibyo onye atari byo cyane ni uko babifatira ko ubundi bato nta n'abavugana ku munsi w'amatora bose baratora umwe wese aje gutora kandi abaje gutora uwo yemera kandi batora bari ahantu hinyegeje ata wundi muntu ariko arabaraba ni ukuvuga yuko
ariko ibyo ngo biba igihe ibyo ngo biba igihe bakiri ku mirongo ibyo ngo biba igihe bakiri ku mirongo
oya ibyo turabibigisha na n'iterabwoba ubu mbega abarundi bo guca batera ubwoba gute kandi mubona erega bayaharura ku mugaragaro hari ibyo bita gorage birine ni ukuvuga babanza kuraba yuko kajya kantu kajyamo amajwi kugaye neza bakakerekana ubwa mbere kugaye nta kintu na kimwe kirimo bagasesa bakereka abari ku mirongo bose yuko ata na kimwe kiriyo hanyuma bakakugarira bakakugara neza ibyo bita gorage birine ni ukuvuga kugara hamwe udashobora kukugurura ngo ushyiremo ayandi majwi hajyayo gusa ijwi rimwe gusa ni ukuvuga
ndabona akanya kihuta kandi tuyifise abanywanyi bafite ibyiyumviro n'ibibazo reka duhe ijambo David muraho David
muraho neza
turaho muri hehe
ndi mu ngoro mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'ibisanzwe
akandi kazina kawe ni nde
akandi kazina ni dufatanye
dufatanye duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
nge mbere na mbere ndabanza nshimire umutumirwa kuri icyo gitekerezo kiza yagize ikindi cya kabiri ndashimira n'abarundi mu by'ukuri nkurikije uburyo amakuru atugeraho muri iyi minsi yifashe ubona ko ano matora afite itandukaniro rinini cyane ujyanyije n'ariya matora ya 2015 kuko uko biri kose wumva ko hari uburyo abaturage bitwaye cyangwa se hari uburyo bari kubungabunga umutekano ahubwo ikibazo cyo na efuperi nashaka kubaza umutumirwa ndashaka kumubaza ku bijyanye na rwa rubyiruko tujya tubona rimwe na rimwe rwijandika mu bintu by'imvururu bakarwana n'abo badavuga rumwe ku bijyanye n'imigambwe ya politiki babarizwamo ese nkawe nk'umuntu ufite ubunararibonye cyangwa se ukora mu bintu nk'ibyo ngibyo ni iyihe nama yarwa kuko ahanini usanga abanyapolitike barushuka rukarwana ugasanga rumwe rurahakomerekeye ugasanga rundi ruhasize ubuzima ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari ibintu bikwiriye ariko mbona rimwe na rimwe ari ukubura umuntu wabigisha cyangwa se ngo abagire inama nge ndabaza umutumirwa nti yabaha nama ki cyangwa n'ubuwe butumwa yabagenewe
ikibazo gihambaye cyane rwose urakoze David dufatanye reka duhene ijambo Moses muraho Moses matwumva nuva Moses
yari Moise
Moise
yego ndi muri Afurika y'Epfo
yego uraba ko woje ahantu hatari urwamo hanyuma ubaze ikibazo n'ikimvuyo
bo nicyo byari nasa guterera cyane cyane ku byerekeye amatora mu Burundi
yego
bo ego amatora nibaza ryo kuba mu 2020 nibaza ko neza ko ari amatora asa nk'ayo kwa kimaze iminsi tumenyereye ahubwo nibaza ko yogera neza gusoma n'ayo yabaye mu 2005 mugabo gusa kenda ashaka gusa nk'uko yari abarundi twebwe abarundi bene wacu tumenyereye kuvuga ati ngo tujye mu matora ndetse neza kumenya neza ko amatora ni nk'umukino w'umupira w'amaguru umukino w'umupira w'amaguru tuza kumenya ati ngiye gukina ndatsinda cyangwa ndatsindwa icyo ni ikintu cya mbere tuza gushyira mu mutwe ukamenya ati mara nubwo ngiye kugira ngo umukino ntigeze kuzokuramo intsinzi cyangwa ntatsindwa ariko niba wagenda wize ati ndatsinda hakabaho uwundi muntu abavuga ati dufate nk'amatora arabona ko asa n'abigiye bitandukaniye ni ku byumviro bya politiki abanyagihugu ubu ni tena nita kwa zoshagura idio mviri nima doba chagura tinu kweru mga mge mezuku utu chagura hugia kwa habihi ndu katangi habihi kii tuizere dushake abarundi kwa duja kushaka kwa Burundi buba n'ibindi bihugu tufatanye muri Afrika y'Epfo abana n'Afrika y'Epfo nyine hamusanga ameze politike yawo sanga abantu bavuga ati twagiye gucagura twagiye gutora mugabo umuntu haguma akurikira ku ngo nuko yatoye umugambwe kanaka usanga uko ahubwo byumvira byo bya politike ico kintu tubatuye kugisezerera ikintu nacyo abanyepolitike bagiye kumenya abantu na cyane cyane kuko urabona ko hahingiye abantu benshi bifuza kuba abakuru b'igihugu gushika isaha nibizere ko bose bazoba abaprezida mu prezida azoba umwe wenyine gusa mu gihugu cy'u Burundi hazoba umwe wenyine tumenye ko nihagira umuntu azogenda gutora cyangwa yigenda yifuza kwitoza avuga bati je ngiye kwitoza ariko ikintu kizobaho nzotogwa cyangwa se nzotogwa natsinze cyangwa natsinze bidereza kuba no kumenya ibintu bibiri nimba nabyo bibe nka 2010 abantu usange bako baterana amasase ngo nibwa amatora nyanga bya kugenda bene
ndabana kaje kagiye
David umuntu amenyere dufate nsabe migambwe igena amatora ivuga bati nzotsinda cyangwa nzotsindwa nitegura kazo za igihugu cy'u Burundi
Moise ndabana kaje kagiye reka
amatora yonyene niyagize igihugu cyonyene
reka gire cyavuze ku byimbyo mushikirije Moise Moise mbega muri hehe mu gisagara kihe muri Afrika y'Epfo
ni muri Pretoria
urakoze mukanya guhinyisha mushya ntahe njango ndabona kanya kagiye nashaka mutambure mu gire ico muvuze kucimbwe gishijwe na Moise hanyuma musozere ku cimviro gihambaye cyane kibazo gihambaye cyane gose mwabajijwe na David dufatanye avuga ati mbega ugaruka go ka ariko gwamaruri mu mvururu mu gihe cy'amatora impano mu ruha nizi duga kwijambo
ikanangurire kuri ico cyanyuma ni kibazo cyiza no kuvuga yuko rwaruka ruri mu miganire rumaze igihe bigishwa cyane ingene bwo kwifata muri ibi bihe by'imvururu y'amatora no mu bihe by'amatora n'inyuma y'amatora n'umugwi w'igihugu wigenga ugiye agateka kazi na muntu umaze kujya gutanga ibyo biganiro muri urugo rwaruka rw'imigambwe itandukanye kandi n'ukuri barabishima cyane hanyuma ikindi nacyo ni uko ubunye nko mu ntara nka zose imigambwe irafitanye imigenderanire n'amagurupe ya WhatsApp bakorera ko kugira ngo bajye barahana inkuru nk'ubunye habaye ingorane cyangwa hakabaho abashwanyi hagati yabo bigaca bimenyekana buno nyine bagaca babifashanya najya amakomite n'ibyo de securite usanga barimo bose imigambi itandukanye muno mu kubitumba murumva yuko si cyo kimwe no mu myaka yahera ubu bimeze neza barumvikana icyo kibazo rero cy'urwaruka ruri mu miryango burya cyane cyane biba hariho nk'abanyoye n'inzoga ariyo babiri bakagwana ugaca usanga baciye babikije umugambwe barimwe cyangwa ugasanga bagaca bavuga yuko bamwe bagaca bashyigikira abandi gutyo ibintu by'urwaruka
mu gusozera muragira icyo mubuze kucyumvira cya Moise ndabona kanya kagiye mufite amasegonda 20
ikindi kibazo ni ikihe kinibutse kugira
ngo avuga ko yasaba n'impanuro ha abanyapolitiki avuga ko abaperezida bariko baritoza akaba kandi ari benshi ariko hazotogwa mu umwe akaba rero avuga ko politiki imeze nk'urukino rw'umupira w'amaguru aha niho kandi musinga ntahe njangwa nibaza ko turangirije ikiganiro ndabona kanya katubanye gato cyane rwose subira kubatera kamo mugira icyo mutubwiye cyane cyane ku itegurwa ry'amatora turashimiye rero mwakoze cyane turashimiye n'abanywanyi bose b'iradio Ijwi rya Amerika tukaba dushimiye na engineer yadufashije mu nyabwo ivyuma turashimiye cyane na Fatou Karara yigiranije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. ni radio Ijwi ya Amerika. Iradio Ijwi ya Amerika isamianira i Washington.